Nzamba.
Nzambira kusamirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Niriwe nshuti namwe bakunzi baradio Nzamba gateka kawe. Kaze mu makuru, makuru makuru yaranze indwi turiko turasozera. Turi ku igenekerezo ya 18 Nyakanga umwaka wa 2022. Karine Dusabe nije ngiye kwibashikiriza sangwe ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese, duhere mu makuru yaranze ubutungane. Kwigenekerezo rya 2025 munyonyo 2021 igisata cyungururizo cya sentare y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaraciye urubanza aho yerekanye ko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryahunyanzwe mu kwemeza ikiringo kigira gatatu cy'umuyisi perezida Petero Nkurunziza bikozwe na sentare y'u Burundi rero kubahiriza ibwirizwa nshingiro. Iyo ngingo ya sentare ya EAC ntiyigeze ishyirwa ahabona kuva icyo gihe. Kubwo umushingwamanza Dieudonne bashyiraho ishize iyo ngingo ije kwerekana neza abataye Burundi mu manga amakunga asemerera kurikira.
Iyo sentare irayibarira yuko sentare ya mbere yihenze gusi icyo yishuye ko atari cyo bayibajije. Niko iyo sentare yasubira kiga ubwo rubanza mu mizi, baciye barusubiza sentare ya mbere isubira kugwiga mu mizi aho hari mu 2019. Naho niciruca nabi imera ntihumiriza ntiyaraba amategeko neza uko yanditse. Niho rero ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 2021 mbere yo sentare yasasiye ni Bujumbura niho yemeza neza yuko imaze guca hijya no hino imburano zose zatanzwe n'ababuranyi ibanje kwihweza icibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryavuga ryariho muri 2015 igasubira ikihweza amasezerano ya Arusha yatewe ko umukono n'abarundi akemezwa n'akarere akemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungoni bakihweza n'ikirimo mu masezerano agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Niho bemeza yuko ingingo ya sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro mu Burundi yaje gushimangira ikingo cya gatatu iteye kubiri n'amasezerano ya Arusha n'ubwirizwa nshingiro eka mbere n'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Iyi rero ni insinzi ihambaye abantu bari bahagaze bagahagararira ukuri bahavuye bitwa bagumutsi bitwa yuko aribo batembagaje ubutegetsi. Iyi ngingo ije kwerekana neza abataye igihugu mu manga abaribo abataye igihugu mu manga abarundi basemerera amakungu asemerera. Uru rubanza nicigwa cuko ingoma yoroshe kwiba ariko aho yivugiriza haragoye. Uno munsi abarundi barabonye yuko ibikogwa n'igihugu nico ciza cyo kuja no mu miryango yo mu burere butandukanye ibikogwa mu gihugu bishobora kwigirwa n'ahandi umuntu akabona ukuri uko ariko.
Kugatasiye Nusibomana umunyapolitika akaba yanonosoye n'amategeko asigura ko iyo ngingo ya sentare ya EAC ikwiye gushoka ija mu ngiro abazize bose ico kiringo kigira gatatu kitubahirije ibwirizwa nshingiro yaba abapfunzwe ababuze ababo canke abari mu mitaya y'ubutungane kubera iyo mvo boca barenganurwa. Dukurikire Tasiye Nusibomana.
Murazi ko iyo sentare irongowe n'umurundi akaba mbere n'ico gihariwe yaserukira leta mu kuburana izo manza abandi bati nta kabura imvo birashoboka ko aricyo gituma tutarumenye n'ingoga. Muti ingorane n'izi nuko iyo ngingo yategerezwa guca ifuta ivyari vyafashwe vyose hisunzwe iyo ngingo ya sentare ibahiza ibwirizwa nshingiro yo mu Burundi yavuga ko ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza cari cisunze amategeko. Aho bisigura iki? Bisigura ko naho tutagaruka inyuma ku kiringo ca gatatu mugabe iyo ngingo yoyo idutuma dushobora gusaba ko ibiriko birakorwa byose byakurikije iyo ngingo ya sentare y'ubwirizwa nshingiro mu Burundi bisubirizwa ibuti. Aha navuga nk'ibwirizwa nshingiro ry'2018 byaje muri iyo ntumbero navuga amategeko arikomoka ko navuga abantu bapfungiwe ibya politiki kubera iyo manda ya gatatu navuga imitaye mpuzamakungu canke n'iyindi yondera abana bariya baba bari mu Burundi canke bari hanze kubera icyo kiringo. Navuga yuko abantu bose bahohotewe canke babuze ababo baca bategerezwa gushumbushwa kubera iyo ngingo y'ikiringo cya gatatu mwumvise yuko iyo sentare y'umuryango wa Afrika mu buseruko yavuze yuko icyo kiringo kitari cyubahirije amategeko kandi gihonyanga amategeko agenga uwo muryango. Reka n'ibintu byinshi murumva ko ari ibintu bihambaye cyane, ni ukuvuga ko ibyakozwe byose hisunzwe iyo ngingo yatuma ikirya kiringo cya gatatu cyemerwa byategereza gusa guca bisubizwa ibuti.
Umushingwamanza nawe Bernard Mengen, umwe mu baburanira abakorewe amabi, havuga ko hari zimwe mu ngingo zari zikwiye gufatwa inyuma y'aho hasohokeye ingingo y'igisata cy'iyungururizo cya sentare y'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC, kugira bamwe mu bakorewe amabi avuye ku kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza barenganurwe. Muri izo ngingo harimo nko kurekura abanyororo bazira icyo kiringo canke hakaba ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Tumwumvirize.
Il est toujours intéressant que les décisions de justice prennent du temps pour analyser les faits, puissent intervenir dans des délais suffisamment brefs. Personnellement, j'ai toujours considéré qu'un délai de...
Ni vyiza cyane ko imanza ziri mu butungane zifata umwanya uhagije kugira ngo habanze habe amatohoza akwiye. Ku bwanje nafata ko nk'igihe cy'imyaka ibiri cyangwa itatu gikwiye kugira ngo urubanza rube rwahejeje gucika nko kuri bene izo ngingo. Mu bucamanza busanzwe mu kiringo cy'amezi atandatu zirashobora kuba zamaze gucika, kiretse ari nk'izungurujwe zivuye ahandi. Si no kwivanga mu ngaruka zakurikiye muri politike, ariko rero nk'abantu uyu munsi bagifunzwe kubera ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, harakwiye utwigoro two kugarukana ituze mu gihugu. Utwigoro dushobora gucishwa mu kurekura abafunzwe imbere y'uko baheza umunyororo baciriwe canke naho bagahabwa ikigongo cy'umukuru w'igihugu. Ibyo ni kubera tuzi ko ingingo nyinshi zafatiwe abo bafunzwe zagiye zirisunga imidurumbanyo yaturutse kuri icyo kiringo cya gatatu.
Car juridiquement, nombre de décisions qui ont été prises à l'encontre des personnes étaient justifiées par une répression basée sur une violation d'obligations internationales. En ce qui concerne les atteintes aux biens, pour autant que les délais de prescription ne soient
pas... akisunga kandi ko ibyo byaha byakozwe kubera hari hahonyanzwe amasezerano mpuzamakungu n'ayandi mabwirizwa. Twavuga kandi ko akazi kabonetse mu nzego z'ubutungane zo kwicara zikihweza icyo gikorwa. Ariko rero jewe sinokwivanga muri ibyo bikorwa, ariko icyo nifuza ni uko hoba utwo twigoro kugira ngo abantu basubize hamwe babe mu mahoro.
Judiciaire qui s'ouvre sur le long terme. Par ailleurs, il faut toujours réfléchir, mais ce n'est pas mon objet et je ne veux pas m'en mêler à de possibles mesures d'apaisement et de réconciliation nationale.
Inzamba.
Turabandanya makuru, makuru makuru yaranze indwi. Itanga ry'imihoho ya Dr. Christophe Sahavo yahora arongoye ibitaro Kira Hospital ntacyo rivuze kuko yabikoze ku gahato n'igitsure, biri mu cegeranyo c'inama yagizwe ku igenekerezo rya munani kuno kwezi. Inama yagizwe n'abafise imitaye mu bitaro Kira Hospital. Abari bitavye iyo nama baremeje ko uwo muganga agumana agateka ko kurongora ivyo bitaro. Abatanze imihoho bose ku gitsure, abari bitavye iyo nama barabasubije agateka ko gusubira mu mabanga yabo. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Bera Mugisha.
Abari bitavye iyo nama bahurije ku kintu kimwe. Muganga Christophe Sahabo nabo bari bafatanije kurongora ibitaro Kira Hospital batanze imihoho ku gahato n'igitsure. Kuri iyo mvo, itangwa ry'imihoho ryabo bakozi b'ivyo bitaro n'ibindi byose byakozwe muri iyo ntumbero byagwijwe n'ubusa. Ni nacyo gituma muganga Christophe Sahabo agumana agateka ko kurongora ibyo bitaro nk'uko abanyamitahe muri iryo shirahamwe bavyemeje muri iyo nama yabo isanzwe yerekeye ingorane mu ishirahamwe. Ikindi cashikirijwe ngo ni uko ingingo zose zafashwe mu kiringo cyo kuva ku igenekerezo rya 31 Ntwarane uno mwaka gushika ku igenekerezo rya 8 ukwezi kw'icenda uno mwaka nyene zagwijwe n'ubusa n'abo bafite imitahe muri iryo shirahamwe. Inzego zizosubirira izahahora zisabwa ko zoca zihagarika ingingo zose zafashwe n'ibyakozwe byose muri ico kiringo atandishi irinze gutangwa hamwe no gusubiza abarenganijwe uburenganzira bwabo. Mukamenya ko kuvyerekeye guserukirwa mu rwego nshingwantwaro ivyavuye mu matora vyerekanye ko societe y'abaswiss Swiss Made International ku mashirahamwe indwi afise umwo imitahe ryaronse intebe zitatu. izisigaye zose ari zo Parti des Rivières Privées, Sokabu, ONPR, Burundi Airline, Kamebu hamwe na Parti des Médecins zaronse intebe imwe imwe.
Inyuma yiyo nama yo nyamitaye bivye bitarukira hospital Christophe Sahabo yotegerejwe kuca atezurirwa atakindi gisabwe uwo numuco w'umushingwa manza Gustave Niyonzima akurikiranira hafi yo dossier kubwa Gustave Niyonzima ibyizwe n'abanyamitahe ntibiharirizwa na cyane cyane ko babicishije kuwemeza ko ibyakozwe n'abo banyamitahe byubahije amategeko umviriza
abo banyamitahe bibitarukira hospital barafashe ingingo idasanzwe bahejeje kugira amatohoza yabo yugusubiza mu mateka yiwe muganga Christophe Sahabo rero muri ayo mateka no kumugarukana kugira rongore nyabitaro bamaze kubona ko atakivo na kimwe kigaragaza ivyaha yagirizwa bo nyene bakabona ko dosiye imusanzwe imipfunze atakivo kigaragaza ko ibintu by'ivyaha biri mu cyo bita aspect penal niho rero bavuga bati nagaruke kuko n'ivyo bitabaro biriko bigira gahumbu rero byose byagenze neza nkisunzwa amategeko bamwe barashobora gukurikirana iyo assemblée générale ariho bari abandi mu byo bita video conference bisanzwe byemewe n'amategeko abandi baratanga ico twakwita procuration ivyo byose byemewe n'amategeko ya code de société privée à participation publique na règlement d'ordre y'ibitaro hama kuri procedure verbale iyo nama kokoma umunotere yarashobye kubikenguza ico twakwita interimo iyo twisunza amategeko na valeur juridique nuko ibyo umunotere aba yanditse ica bitanga ico twita mu mategeko authenticité inguvu zidasanzwe kandi bigatuma nabo bose bateye ko mukonekana uwo munotere abigira ko ruhara n'ico twakwita responsabilité hama rero amategeko nkuko nari mejeje kubivuga valeur juridique y'ibyo banditse ikiba Burundi kagira ingufu nyinshi mu nkurikizi rero z'amategeko twisunze na dosiye y'ibifaransa irimo ubutungane imupfunze mu karenganyo nuko yategerezwa guca atezurirwa akarekugwa kuko twisunze ingingo z'ijana na mirongo itanu na gatandatu amajana abiri na cumi na kane n'amajana abiri na cumi n'indwi za code de procédure pénale aricyo twita igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa cyose bihejeje kwerekanwa ntabwo banyamitahe yuko atakintu kimwabwira mu matohoza bakoze kandi nta n'uwitwaye muri iyo dosiye rero yategerezwa guca arekugwa
mu gusozera aya makuru yaranze iyi ndwi ikugwaho naryo ry'urwego rw'abashingantahe ribandanya rituma abatari bake muri politiki bagira icyo barivuze ko kubwa Frederic bamvuga inyumvira arongoye runani sefo harusha mubiciye mu bahuza bashashaho ku mitumba umugambwe CNDD-FDD wiyongeye ubundi butegetsi mu bijanye no gutatura amatati ubundi mukenyero wo kubandanya gucinyiza abatari mu mugambwe uri ku butegetsi ukurikira
bwa mbere ayo matora yagenze nabi kubera ko ari umugambwe CNDD-FDD gusa wateguye ayo matora urabuza n'abandi ko boyajamwo bakabagiriza ibintu biriya ariko bashaka kuvuga bati n'umugambwe CNDD-FDD ubwirizwa kwihariza ubwo rwego rwacu umuntu yagerageje kwiyumvira mwibuke mwese CNDD-FDD ikiza ikintu yamye igwanya ryari jambo abashingantahe kuko yavuga ati nta bashingantahe twarabonye mu bihe byaheze bikika mu kiza bakagira ibibi na biriya ati ko ryo byaba abashingantahe rero twebwe iwacu ryumvikana nabi mu mutwe w'aba CNDD-FDD bakavuga bati twebwe ntitwitwa abashingantahe twitwa abagabo ibyo byose byari ibimenyetso CNDD-FDD rero ugerageje kwihweza irafise inzira iriko iyo nzira iriko nuko ivuga iti uko bigenda kose mbwirizwa kwerekana ko mu gihugu cy'u Burundi atawunda nkoreramwo atari jewe gusa haba mu byerekeye kugwana no kuvuga umutekano kwerekana ko mu gihugu ciye kombonera kure ari jenda hari gusa ubu rero byatsamwe bidakwiye turakwiye kujana mu byiyumviro tuze gutatura amatati nayo uko ni twatatura amatati abanyagihugu bazotwirukira kandi tuzovuga iryo dushaka uyu munsi barafise ico bita umutekano wabo ba bose bavuga bati nimwinjire mu CNDD-FDD utinjiye naho ahabonere imbwa aboneye kumuguruka bawundi avuze ati ahubwo mu mukuremwo maze gucyo rero bavuze bati ubu twese ubu nta na kimwe kitunaniye turaca n'imanza katugaraba n'umutekano nitwe turaba igihugu
ninga duciye dusoderera amakuru makuru yaranze iyindwi twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwakurikiye Karine Dusabe nariko ndabashikiriza ndabifurije kuroranirwa mu byanyu naho ubutaha.
Zamba
Amakuru yaranze none.